ugorukino rwa nyuma kwahuza urunani ya Dinamo imigwi ikomeye mu Burundi kwatanguye urunani rusumbye amwe bigaragara mu mugwi wa Dinamo. Iyo migwi yagiye kuruhuka urunani rufite amanota 52 kuri 31 ya Dinamo. Dinamo naho yagiye inana tamu tundi duce tw'urukino yaruhiye gutsindwa ku manota 85 kuri 73 kuko uwo mugwi umenyerezwa na Olivier Ndagirije watanguye nabo urwo rukino. Uwo mumenyereza wa Dinamo akaba yemera ko barushijwe igisigaye ngo no kwitegurira ihiganwa ry'Uburundi bwose rigiye gutangura mu mpera za kuno kwezi.
Ibi bitangura byatugoye kugena twongera muri match ama aho natwatanguye buhoro mugabo abandi bace bazana murare natwe umenga bagace babiha gato mugabo bibanza ko mu minsi izaza kosora abakinnyi baze bagire bari determine kugira gutsinda mu match.
Mu mugwi w'urunani hoho kari akanyamuneza ntangere Alexis Hakizimana ajejwe igisata c'iterambere muri uwo mugwi utwe ibikombe bitanu muri bitandatu byatunganijwe n'ishyirahamwe rya basketball mu Burundi aratubwira ibanga urunani rukoresha kugira bagere kuri iyo ntambwe.
Tubikesha icyambere uburongozi dufite abarongoye umugwi bafite umwete n'ishaka no kwitanga by'iterambere rya ekipe yacu. Amakandi tubikesha tekinike iri elaji y'abantu bakora akazi bakunda kandi bagakora bumvikana. Amakandi tukanabikesha na n'umwete w'abakinnyi amakandi n'abarorezi badushyigikiye bari hafi kumva basunika umukinnyi kugira ngo akore ibirenze ibyo ashoboye.
Muri basketball mu Burundi imigwi nka yose iri kwiritegurira ihiganwa ry'Uburundi ryimirije. Eme bitagoye yigeze kubamenyereza umugwi serukira gihugu akamenyesha ko uburyo bwashyizwe muri urwo rukino buzotuma haba ihiganwa ryoshye cyane.
Ndabona yuko imvo ubonye iri hejuru amakipe ayose arakomeye murabona nk'urukino rukaraba uno munsi rwa Dinamo n'urunani murabona ko urunani bafite abakinnyi benshi bafite bando tushe ikomeye abakinnyi bafasha barose nka bahanga urabona ko bafite imvo imeze neza murahabwira urukino rwabaye hagati ya Dinamo na Jimukana hari urundi rwabaye bo n'ikivangimwe kemwe na Remesha aho Remesha yashoboye gutsinda kemwe urumva imigwi yose irakomeye kandi urabona yuko bahiga amaroketi nayo abakinnyi batari bake turi bakakwiyirigiza biryoshe cyane.
Umugwi w'urunani watwaye icyo gikombe wakiboneraho gushimira ku mugaragaro kizigenza uwo mugwi Elvis Hakizimana yahagaritse gukina urwo rukino inyuma y'imyaka 20 akinira urunani. Umugwi wiwe wamuhaye agashimwe k'imodokari y'agaciro k'imiliyoni 15 amafaranga y'amarundi ishyirahamwe rya basketball naryo rimwemerera igitoro azokoresha mu kiringo cy'amezi atandatu. Mu mupira w'amaguru naho ihiganwa ry'Uburundi ryarabandanije ku ndwi igira 19 umugwi wa Olympic Tar watsinze Bumamuru ibitsindo 2-1 Top Junior inganya na Kayanza United ibitsindo kimwe ku kindi umugwi wa Rekoko wanganije na Message Ngozi ubusa ku bundi na Flambeau du Centre yatandukanye na Buja City. Iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi Vitaro itsinda Royal FC ibitsindo 3-2 Aigle Noir itsinda Musongati igitsindo kimwe ku busa nayo umugwi wa Atletico New Oil ukaba watsinze Burundi Sport Dynamique ibitsindo 2 ku busa. Kugeza rero kuri iyo ndwi ya 19 umugwi wa Bumamuru uri mu kibanza cya mbere n'amanota 40 ukaba ukurikirwa na Atletico New Oil ifite amanota 38. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.